Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabahe mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Inzamba agateka kawe ni kaze mwakuru yukuru yu wakatandatu mnyonyo mwaka yu mbibiri na minongu vili narime amakuru tuka wateguri na yu tukaya hera kungi mhuru mhuru zikulikira awanywa ni mumuga mge senere barenga chumi bari wama zindwi irenga wakunzi muri komine ya Shombo monara karusi baraye bari kuwe wama zegutangishwa ihadavu ariko banegura ukuntu batangishijwe amahera kandi atakitanse bahawe muraza kubyumva nayo hariya mu gihugu cha Tanzania nagakurukeza mu ikambi yanduta inyuma yire kugwa kuri uyu wa gatandatu y'impunzi zirenga 50 zari zahagaritswe haraheze indwi abo bari bafashwe bagirizwa guhonyanga amategeko abawuza korora ibitungwa mu ikambi turaza kubashika nayo nayo nkuko mubimenyere ku misi yose ya gatandatu mukurikira ikigabane ku isoko cy'urunani rwa radio Inzamba RPA na Televiziyo Renaissance uyu munsi tukaza kuraba uko ingingo ibuza abanyagihugu kuragira ibitungwa ku misozi iriko irakurikizwa mu gihugu kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasuwe kwa mtano ngila kumipuliza ikaze muri kano kanya inguru imiwe ukwayo duhere kuri no nguru ichie kumasonga ibugwa mwijanye nubutungane kuri wagatanu kumuhinga mo hari umushikiriza manza wo muri parke inara ya mngaro yafatanywe itonga gigi tulile chibi humbijana damye ndabakenga yafashwe igihe yariko arashira mu mufuko igice cha nyuma chibi humbijana yatse umuburanyi mu rubanza uwo muburanyi akaba yaciye amuta mu mutego aramufatisha ariko atoraye amafaranga ubu muri kino gihe uwo mushikiriza manza wa parke mu ntara ya Mwaro akaba yaciye amanukanwa i Bujumbura aho afungiwe kuri komisariya nkuru y'igipolisi icinyamiramabi mu kurindira ico amatoza ashika ko nko ku isoko ryacu imwaro ribitumenyesha Tuwananyi nano makuru abanywanye 14 w'umugambwe senere muri komine Shombo mu ntara ya Karuzi bari bamaze hafi indwi bafunzwe bararekuwe kuri uyu wa gatanu inyuma yo gutanga amafaranga y'ihadabu bivugwa ko atakitanse baronkejwe bari bafunzwe bagirizwa kuba bari mu migwi y'abitwaje ibigwanisho ivyagirije ababanyi babo bavuga ko bidafashe ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
bari bafashwe ari 14 kandi bose bararekuwe 9 barekuwe ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera abandi barekuwe mu nyuma babanje kurihishwa amafaranga y'ihadabu bari bahagaritswe bari mu ngoro y'umugambwe SNL muri komine Shombo mu ntara ya Karuzi abarongoye intwaro muri iyo komine babagirije kugira inama itemewe n'amategeko bari abagabo 11 n'abakenyezi batatu biziguye bavuga ko inama zibera mu ngoro y'umugambwe zitarinda gusabigwa imusha canke ngo zimenyeshwe
abantu bonde bemeza ko amategeko abibarekurira gukorera inama mu ngoro y'umugambwe ataruhusha basabye kanatayo yamenyeshe abaka kumabereka ko abadasabigwa uruhusha rwo gukorera inama mu ngoro y'umugambwe ko arabari mu makomite ari na komite yo kumutumba irashobora gukora inama nta komite yo muri zone irashobora gukora inama gutyo gutyo uko amakomite azaragenda nibo bonyine barekure gukora inama mu ngoro y'umugambwe ngo ataruhusha basabye
bamaze kumvirizwa n'inyamiramabi yaciye ihindura ibyagirije ku munsi wa kabiri aca abagiriza kwifatanya n'imigwi igwanya leta ivyo abagirizwa baciye bamirira kure bukeye ku munsi wa gatatu 9 muri abo bararekuwe abandi basigaye barekuwe babanje kuri hadabu ringana n'ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi kuri umwe kandi ntibaronkejwe ibitanzwe
ku munsi wa gatatu niho baca barekura abantu 9 muri abo hamaze kubazwa icyo bafungiwe isiko abandi barekuwe nabo bakagumizwayo bavuze ko bakibandanya amatohoza ariko nabo nyene mu nyuma bararekuwe batanze amande y'ibihumbi 100 uko ari batatu
Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Pierre Nzigimana musitaneri wa komine Shombo ngo atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka
Nishiramwe akate Burundi gishinze kugwanya ihohoterwa rya kirimwe muntu mu Burundi bavuga ko ubwo ari ubusuma bweruye bukoregwa abatavuga rumwe na leta iryo shirahamwe risigura ko kurekura umuntu ubanje kumusaba amafaranga nihagire n'igitansi umuhaka ivyemeza bite kubiri n'amategeko tega matwi Jean Claude ntiburi umunsi arongoye igisata kijeje amategeko mwishirahamwe akate Burundi
kubwo muri akati Burundi tubona yuko ari ubusuma bweruye buri ko burakorerwa abanyagihugu cyane cyane no munsi bashaka kwereka yuko mu gihugu atakibanza bahafise no kuvuga abanywanyi y'imigambwe itavuga rumwe na leta kuko abo bantu bafatwa bafatwa atacu bagirizwa kiboneka bakaba baremenaniriza ama ibyaha ngo bakoze hanyuma mugabo intumbero ari gushaka kubatwara utwabo kubanyaga utwabo nabo nyonyezi rero buri ko burakoga uno munsi nitwovuga ko ari amategeko namake iyo barimwe kuko ibijyanye n'ibi byo kwakamahera umuntu kucaha aba yakoze hanyuma kugira ngo uwo muntu azokwama ari hafi y'ubutungane bisanzwe bitekanijwe mu mategeko byo bita kosiyo murabona ko mu bisanzwe bikogwa n'umuntu afite uburenganzira kandi bigakogwa hakurikijwe amategeko y'igitabo gigenga inge n'imanza z'ivyaha zitohozwa zikangira zikaburanishwa murabona rero ibikogwa ngaha aho abantu babatwara amahera ntihagire ntibabasinyire ngo babereke nuko hari ikintu batanze cyo bita maresi no kuvuga ko ari ubusuma bweruhi uno munsi nibyo biriko bikorerwa abantu batavugwa rumwe na leta ko ari bo boroshe kumbure gutera ubwoba no kwiba ntihagire n'ikibatabara mugabo abantu bomenya yuko umusuma atamugenzagira ejo bashobora bizokwaduka bifate mbere nabo bari ku butegetsi ariko baraba abanyagihugu rero bakwiye guhagurukira rimwe bakabogwanya ubwo busuma bakagwanya ababikora kugira ngo ibyo bintu birandaranwe n'imizi ntibisubire kuba mu gihugu kwikika inyuma y'imvo za politike bizohera haze iby'abantu bapfa mu gihugu bari byinshi haze ibindi nuko rero bose bo bigwaniriza hamwe kuko nta numwe bizokwerera
impunzi z'abarundi nazo zirenga 50 zo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zarekuwe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu abo nabo bari bafashwe kuwa gatatu heze bagirizwa kuba barahunyanze ingingo ibabuza korora ibitungwa mu ikambi impunzi zo muri iyo kambi ariko zigasaba leta ya Tanzania gufuta ingingo zibabuza gukora imirimo ibaha amahera kugira bashobore kubaho ni inkuru tubaza Beni Akselakana
amajambo y'akanyamuneza uyu murundi aba mu ikambi ya Nduta afise inyuma y'irekurwa ry'impunzi zari zimaze iminsi ine zihafungiwe ariko rero uwo munezero uvanze n'umubabaro huko ingingo yo kubuza impunzi zaho kororera mu ikambi no gukora utundi dukogwa tubazanira amahera n'ubu zagumyeho
tuzi kubikugwa mu gusaba basigaranye bamakarasa y'impunzi yabo utunga zabo ntabyo basubijwe tawuzi niba bitwaye asaba ko tureka tugakora ibiduteza imbere kugira ngo twizaye kwifunga baduhane zikwiye iminsi 42 nibyo akunda ko ezo ngo tumfungure ifuni yo kugira ngo tumenye cyane ubatu n'ubundi anabare kuwe n'icyo kimwe nta wuzi ngo izogenda gute kuko urumva ubuzima buragoye izo bahora bikora kurumva ko bari batwaye urumva bigiye kubura na saa
basaba ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR gufasha ngo ivyo bita itotezwa bihere
kiwa tuma ubona yuko ubu amazi mu gutegura ku bwinshi kisaba kandi kwa seri yo saba bitatamenye kugira ngo ikizwe amategeko ya sinye kuzo makuru gusira iminsi kugira ngo tureke kumuduhoke
uruganda wo kumenyesha amakuru rwaragiye inzamba ntirurashobora kuronka yaba urongoye ikambi ya Nduta yaba userukira HCR muri Tanzania ngo agire ico avuze ikambi ya Nduta mwamenya ko irimo impunzi z'abarundi zirenga 65,000.
Arakoze Beni Akserakana muri ko mukurikira amakuru kuri radio inzamba agateka kawe mukanya turayabandanya
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu mu kigabane ku isoko cuno munsi turabira hamwe aho ishigwa mu ngiro ry'ingingo ribuza kuragira ibitungwa ku misozi inyuma y'ukwezi iryo tegeko ritanguye gukurikizwa mu Burundi ikigabane ku isoko cuno munsi mugishikirizwa na Prosper Nzisabiri
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Kuva ku igenekerezo rya kane gitugutu itegeko ribuza kuragira ibitungwa ku misozi byaratanguye kujya mu ngiro kuva icyo gihe ibitungwa bigaburirwa mu mihana canke mu matongo ya bene ivyo bitungwa Inyuma y'ikiringo cy'ukwezi ziba zifashe gute mu ntara zitandukanye aborozi boba bari baraziteguriye bihagije iryo tegeko ubwaryo ririkwije inyishu z'ibyo bibazo byose ni muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya gatandatu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mukagishyikirizwa na Prosper Nzisabira kaze Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iryo tegeko ryo kororera ibitungwa mu ruhongore ngo rituma amagara y'ibitungwa amera neza bikabona gutanga amata menshi n'umwavu ikindi nacyo ngo nuko indwara zakarira ibyo bitungwa zizogabanuka eka n'amatati hagati y'aborozi n'abarimyi agahera mugana aho biri uko bamwe mu borozi twavuganye mu ntara za Bururi Ngozi na Rumonge ntibahisha akababaro kabo mushigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ryo kororera ibitungwa mu ruhongore kuri mikro ya Emile Nibasumba wa RPA bavuga ko ikibazo cyo kuronga ubwatsi bagaburira ibyo bitungwa kibahanze
buturi rukanga twarondera ubwatsi twe twateye ubutemye kugira usubire kuzoja kurondera kutema abaheze nk'ukwezi cyangwa ukwezi kurenga kugira ngo urindire bukure ubu rero dusingorane twafukanga mu matongo ya leta batubujijemo ibibara biriko birakura mugabo n'ukuri byatunaniye kubera inka nazo nyine zirashonje ntashoboza ngo zikuremo amatara agabanute zikirirwa zirabira ziri mu ruhongore umuntu agapfana agahinda
cyangwa bari bizo bigirini andre barabiragira ko kuri kwa mirya kwa ari ku mikiba duhana rubire ikibazo kirahari kwera abantu bashe badigurisha ko n'umuntu abafite adafisi saganiza adafisi aho ashaka kuziturukiriza cyangwa adafisi uburyo bwo zikiranya atongo benshi baradigurishije
ubwatsi twarimye ukwezi kurenga turagerageza turatema turagira gute mugabo nk'ubwo twari dufite bwose bwaheze ure gutangura aho wahereye usanga bukiri butoye rero bukiri butoye bikakutunanya nta ntushobora kubutema ubu rero aho hageze n'inka ntizigikamwa
Rumonge umugano w'ubwatsi ikinga ni ukuvuga imigambo itatu tuwe ngaho hari kurwa ibihumbi bitandatu ariko ikinga igeze ku bihumbi cumi na bitanu cumi na bibiri ikinga y'ubwatsi hari n'abandi basanzwe bafite inka mu nzu izina z'ikizungu bivuga yuko baciye bagira ikibazo nabo nyine cyo kubura ubwatsi kubera yuko ubwatsi bwaciye butsinda kuko ryo wasanga ahenze itatu na bitanu ibihumbi mirongo ine ariko umukozi yahira ubwatsi yabaduzaniza agera ku bihumbi mirongo irindwi mirongo itandatu bivuga yuko mu minsi iza rero nta muntu asanzwe azoshobora kuba
Kororera ibitungwa mu ruhongore biramaze gutera izindi ngorane harimo nk'iduzwa ry'igiciro cy'iritiro ry'amata mu ntara za Bujumbura na Rumonge ku mafaranga angana n'amajana abiri mu ntara ya Rubanza naho amakuru ava mu ntwaro aremeza ko imiryango itari mike yatanguye kugurisha inka n'ibindi bitungwa bito bito ku giciro gito cyane Izo ngaruka zose rero ngo ziva mu kubura ingingo mperekeza y'iryo tegeko nk'uko bivugwa na Nibizi Jean Bosco umuganga w'ibitungwa aharavuga nko kutigisha no gushyigikira aborozi mu mukurikire yari kuri mikro ya mugenzi wacu wa televiziyo Renaissance
tegeko rero itegeko twebwe aborozi twokora iki iwacu urabona abantu service nka 50-60 ibintu bitoroshye kugira ngo bazagire ku ruhongore kuko bisaba uburyo bwinshi nuko bisa nyinshi uzigabane bakagerageza akantu nka zibiri zitatu za kijambere kugira ngo bashe korohera kugira ngo bazitugire mu ruhongore nabyo nyine kandi birasaba uburyo kugira ngo bashobore kurima ubwatsi aho rero bishoboka gute kugerageza kuraba mu mitumba aho bari bakumvikana bagenzi babo bakarima ubwatsi ku mikobeko abadafite amatongo manini bagenzi babo bakaburima ku misoko hirya no hino n'abakabo bagurira Mhanuro no haborozi byoroshye mugabo akagumye bagumako
bage dusabe cyane cyane leta y'Uburundi kiri kumwe n'ubushikira ngati buri imwe n'ubworozi kwa mbere kugerageza kwigisha abanyagihugu kwigisha abaje bahenga b'ubworozi ari weta ba veterinaire makomene ivu yuko bashira mu gambo komeye cyane wa insemination artificielle by'ubushikira abanyagihugu ivu ko bashikira cyane le service veterinaire ko ndazi ko dufite ikibazo gikomeye cyane mu buryo hanyuma ngahemeza aborozi yuko atotoki nkokora ahubwo bagerageza baje hamwe bashe kororera hamwe bakoresha amatongo bafise ni mato ariko baje kugakora bagiye hamwe yofasha
turako naho nibaza yuko agahomo kanini mu gihugu ko cyane cyane ndazi yuko mu mwe bita mu France ma indicateur y'utuzi w'igihugu n'ubworozi burajamwe cyo muri cyo nuko amata agiye kuzimba inyama agiye kuzimba cyane no kubura zizere zinabure
Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru iwacu umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Patrice Ndimanya amenyesha ko ubworozi mu Burundi bwinjiza amafaranga yababa imiliyaridi 440 ku mwaka no kuvuga ibice 25% by'ubutunzi bw'umunyagihugu muri imyimworozi ni na hano rero duciye dusozera ikigabano ku isoko ndabahisango mu kiganiro nk'iki ku wa gatandatu za naho butaha
cyari kiganiro ku isoko
arakoze Prospère nzisabira mu gusozera aya makuru nkuko bisanzwe ku bisi yose ya gatandatu tubabwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo munsi tukayasomegwa na Georges Nimenya
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
kaze tuti bagenzi burano makuru yandikwa n'ibinyamakuru SOS media cyandika kugwaruka kw'imbonera kure aho hari abisha umuntu mu ntara yabo banza baca baramwihambira iryo bararyabereye ku musozi gahongere ku birometero 5 ugirushike ku mugwa mukuru w'intara yabo banza hari kwa gatandatu w'indwiheze wayibonye aravuga ko yamenye imwe mu mbonera kure zaganda guyo muntu iyo mbonera kure izi ku izina rya Diodone Hakiza inyuma yo kugandagura uwo muntu baciye bimba akanogo mu itongo ry'abapfu ryaho nyene gahongere baca baramuhamba urongoye zone mitakataka ataramenya ko ari umuntu yagandaguwe yamagariye abamuhambye kumuzura bakamuhamba handi kuko bari bamuhambye ku murengoti utwara amazi ya Regidezo ababikoze baciye bisunga gahumbezi baramuzura bamuhambaho nyene muri iryo tongo nyene Uburundi n'ibinyemesha makuru Intambwe iracari ndende cyandikwa n'ikinyesha makuru iwacu kigarutse ku munsi mukuru wahariwe kwibuka amabi akoregwa abamenyesha makuru uba kwigenekerezo rya 2 mu nyonyo buri mwaka kivuga ko uwo munsi washitse abakora ayo mabi badahanwa naho mukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko umubano uba mwiza agati y'ubutegetsi n'ibimenyesha makuru ihagarikwa no kuborezwa igufa ryakorewe umumenyesha makuru abonesha FM kwigenekerezo rya 2024 nyakanga uno mwaka yerekana ko atagahengwe karaboneka yahagaritswe mu Kamenge yagiye gutohoza inkuru kubijanye na grenade yatewe ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare yarakubiswe arashaya abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bagiye ku gipolisi kuraba afungiwe umumenyesha makuru abonesha bamaze iminota 30 bariko barabazwa kuvyo bavuganye n'uwo mensha makuru bategetswe gufuta ibyo bavuganye eka n'uwo mensha makuru wabonesha ategekwa gufuta amajwi yose yari yafashe kubwa Arnaud Forger ajejwe igice cya Afrika mu ishyirahamwe Reporters sans frontières ngo byerekana ko naho hari akarusho gatoyi kibonekeje mu mwaka umwe impungenge yo iracari ndende tuherereze ku nkuru ijanye n'iterambere Kwimba ubutare bwa Nikere si vyejo aho bukera byandikwa ariko ibenyesha makuru Burundi Eco namashikiranganje iheruka yarahagaritse amasezerano yo kwimba ubwo butare bwa Nikere musongati ubwo butare bupima amatoni miliyoni 180 no kuvuga ibice 6% bya Nikere yose iri ku isi imyaka itari mike iraheze leta y'u Burundi ifise umugambi wo kwimba ubwo butare bufise ikibanza kinini mu Burundi kandi ushobora kurenza imyaka 45 ubucukugwa ikinyesha bakuru Burundi Eco kiribaza igituma ubwo butare bwatowe mu 1970 butarimbwa kiratanga inyishu zishoboka ubwa mbere no kudakora ku nyanja no kutagira umuyankuru ukwiye igihugu nigishika kunyanja ibidandazwa bigacira bica mu barabara ku rugendo rw'ibirometero 1,500 kugira ngo bishike Bujumbura. Ibyo bica bituma ibidandazwa bizimba. Ubwa kabiri, icukugwa ry'ubutare bwa Nikere rirazimbye. Ibyigwa byakozwe ni Banki Afrika ije biterambere BAD mu mwaka w'2009 byerekana ko ku mwaka ho kwimbwa amatoni miliyoni 4 z'ubutare bwa Nikere. Ibyo byosaba kubaka ibintu byinshi ahimbwa ubu butare no kubaka ibarabara rigenda ikigoma. Ikindi ni hindagurika ry'ibiciro bya Nikere. Ubwo butare bukoreshwa cyane cyane mu gukingira ibindi byuma ingese. Igiciro cyabwo gihinduka buri gihe. Akarorero mu mwaka w'2007 itoni yagugwa amadolari 54,000. Inyuma y'umwaka umwe, nuko uvuga mu mwaka w'2008 cyari kimaze gukoroka kigera ku 950 by'amadolari ku itoni imwe. Aho rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru Jorge Nimenya yabashikirije nkaba ndabifurije kuroranirwa n'agaho indukira ni kuwa gatandatu za.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na mugenzi wacu Jorge Nimenya ninonga harezu cyo dusozera amakuru twetwa bateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya papfe mudasigana ndabifurije kugira weekend nziza.